Turashimiye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu rundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi ni kiganiro mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diana Ninahazwe cuno munsi ndakiremeshereje muri studio y'Indwi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Ngiye mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu cy'u Burundi n'umutekano ejo bwatangaje ko bwugaye imbibe zose u Burundi buhana n'u Rwanda. N'ingingo yatangarijwe mu nama umushikiranganje Martin Niteretse yagiranye n'abajeje intwaro mu ntara ya Kayanza guhera kuri buramatari gushika ku barongoye zone mu ntara ya Kayanza nyene iri mu buraruko bw'u Burundi. Muri iyo nama umushikiranganje Niteretse yasiguye ko u Burundi bwasanze bufise ico bwise umubanye mubi. Niteretse yagiye ko avuga ko u Burundi bwahagaritse n'imigenderanire byose bwari bufitanye n'u Rwanda kuko budashobora kugenderanira n'igihugu buvuga ko kibitse abansi atakindi barota atari ukubuhekura. Ubushikiranganje bw'intore hagati mu Burundi bwatangaje iyo ngingo ni nabwo barizwamo umutekano w'u Burundi. Leta y'u Rwanda nayo yaciye isora itangazo rigufi ivuga ko yababajwe n'ingingo y'u Burundi yo gusubira kugara imipaka ihuza ibyo bihugu bibiri. Itangazo u Rwanda rwasohoye rivuga ko ingingo y'u Burundi rwayimenye biciye mu bimenyeshamakuru. Muri iryo tangazo u Rwanda rusigura ko ingingo y'u Burundi ari ingingo idashemeye kuko izobangamira uruja n'uruza rw'abantu no guhanahana ibidandaza. U Burundi bwugaye imbibe buhana n'u Rwanda nyuma y'aho president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye asubiye kwagiriza u Rwanda ko ruhayindaro kandi rufasha abaroberi ba Red Tabara barwanya ubutegetsi bw'u Burundi. President Ndayishimiye ivyo vyagirije yabivugiye mu kiganiro co gusozera umwaka wa 2023. Nyuma y'ibyagije bya Perezida Ndayishimiye, u Rwanda nago nyine rwari rwasohoye itangazo rutera ivyatsi ivyavuzwe n'u Burundi. Iryo tangazo rikavuga ko atahanahamwe u Rwanda ruhuriye na Red Tabara. So bwa mbere u Burundi rero bwugaye imipaka ruhana n'u Rwanda mu 2015 rwayugaye rwagize u Rwanda kuba rwaragize uruhara mu mvururu zatewe n'ingingo y'umuhisi Petero Nkurunziza yo kwitoreza manda ya gatatu. Ico gihe u Burundi naho nyene bwaremeza ko u Rwanda ruhaye indaro barurwanya. Nivyagirije u Rwanda rwahakanya katari gake imipaka yugawe mu 2015 yasubiye kugurugwa mu mpera z'ukwezi kwa 10 ko mu 2022 gutyo icuka kigenda gusubira kuba ciza kurya bategetse u Burundi n'u Rwanda bagenderaniye inyuma y'igihe kinini bari bamaze barabana ayingwe. None rero ibere ryasuye kuyaga hagati y'u Rwanda n'u Burundi muvyibaza ko iki ino ngingo ku bwanyu ico yica n'icahe, hama igikwiye gukorwa ku mpande zose n'icahe, aho muri nimba muri ku ruhande rw'u Burundi mudashobora kuja mu Rwanda bibiciki, mu Rwanda namwe bibiciki. Uno munsi turabaha akanya mugire ico muvuze. Wa mbere twakira ni Theodore. Theodore ikaze ku juri Amerika. Theodore ikaze ku juri Amerika. Theodore uratwumva? Turumva Theodore atari ko aratwumva, reka muhinga bw'ivyuma baturondirire abandi. Tugaruka rero kuri no ngingo y'u Rwanda n'u Burundi. Hariho uyundi munyagihugu ari ku murongo wa telefone, uratwumva?
Alo?
Ego, uratwumva?
Ndabumva.
Ego. Ni Theodore. Theodore, uriko uratwumva neza?
Ah?
Uratwumva?
ndabumva
ni kwera ko uri mu bantu egera inyuma hamatu yage ama imigeri biri ntitereka
ego ndabumva
uhererehe
imatana muri bururi
imatana muri bururi havugwa makiga todi
imatana ibururi na mahoro vya mamaga neza dushaka vuba n'icyese
nuko rero ingingo wivuga kwikiya leta ya Burundi ugaye impaka Burundi guhana n'u Rwanda
iyi ngingo mu by'ukuri nta kintu mbona ije korohereza twebanyagihugu bato bato ukuri ingingo bayifashe atande kurabatse neza abantu bato bato n'abantu benshi dukunze no kwisumamwo abantu baja kwisuma nko mu Rwanda abanyarwanda baja kwisuma nko mu Burundi abantu bato bato ukuri nta neza tubona ibyo tuzanira bize nazo bavuga ko hoba hariho abagizi banabi ibyo tegere tubishyikira cyane kuko iyo babaga baturuka mu Rwanda bari kuzana ku mupaka w'urumwe n'u Rwanda ariko abantu bazanye muri Congo maze ko muri iki kibira cya Rusizi kimwe inkoro z'ikibini nyinshi nk'abagwanyi benshi bakora muzeye hano benshi abagwanyi bari muri Congo bibaga ko iyi ngingo batayifasha abandi kwitegereza neza abantu abanyagihugu bato bato ego
ukabona ko gikwiye gukorwa ari icyayi
kugabye no kugabura abarundi benshi n'abanyarwanda benshi bato bato nakora akwiye kuyiganira bakaraba ingene bacungera imbi bakaraba abagizi ba nabi n'ukuri mugabo imihora ikugururwa kuko twebwe abantu bato bato nitwe tubasinze kariya cyane
urakoze
ubwo nakora ibiganiro bitewe
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho onyimatana Theodore
ego namwe murakoze cyane
ego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri sangayo uno munsi iri kwigaruka ku ngingo y'u Burundi yo kugara imipaka u Burundi buhana n'u Rwanda iyo ngingo muyivuga ku iki akanyani rwanyu nta bamutumire uno munsi dufise abatumire bacu ni mwebwe kugira ngo mutubwire ico muvuga kuri iyo ngingo turafise Tito ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
uherega Tito
ubu tuvugana ndi Bujumbura
nuko rero icuvuga kuri ino ngingo
ingingo janye no kugara imipaka n'ingingo itoroshe kandi ikomeye cyane ariko mbere yuko ndayibandanya nagomba hariho ibibazo nashaka kurungikira amaleta yose yaba leta y'u Burundi canke leta y'u Rwanda reka mbanze mpere kuri leta y'u Burundi mbaza nti koko murafise ibyemezo ntabanduka by'uko abatera u Burundi canke ya abatera u Burundi boba baba mu Rwanda donc rumva abadere nibaza ko baba bashatse kuvuga abadere b'iyo mihari nimba bari mu Rwanda nimba leta y'u Burundi koko ifise ivyemezo vy'uko abo batera u Burundi bava mu Rwanda jewe aho nshangira nti kombure yari yarihanganye hama nkagira nti ngacansubira nkabaza mu Rwanda leta y'u Rwanda nimba koko abo bantu bavugwa baba ngaho mu Rwanda i Kigali kubera iki leta y'u Rwanda yoba yica amatwi ntiyumve akamo k'igihugu cy'u Burundi irungika abo bantu ahubwo igahitamwo ku gukunda urukundo rwisha abo bantu mu kubagumya maze igatuma abenegihugu b'i Burundi n'abaturage bo mu Rwanda bagwa mu mporero z'abo bantu bari ngaho mu Rwanda kuko iyi ntoze ingingo ubwo yafashwe bwose ntabwo izagira ingaruka ku mushikiranganji yaba w'u Rwanda canke w'u Burundi ntabwo izagira ingaruka kuri ba perezida ntabwo izagira ingaruka kubashinga amateka iga kugira ingaruka ahanini ku bene gihugu baba abanyarwanda baba barundi bari abato bato bikorera ama business bajya anye baba bavuga bati reka nje nzenga anje kurondera ahandi rero nkagira nti banye n'icyubahiro aba president ni mu iki hamwe musubire murabe ico kintu nyimba koko abo bantu abo batwara rege tabara bari ngaha mu Rwanda nta mpamvu yuko guma haba guterana amajambo canke kugara imbibe kugira gute ni babarungike bahanwe nkuko n'abandi barundi bakoze amakosa bahanwa ndacanibutsa leta y'u Rwanda ukuntu yoyo ku muntu yakoze genocide naho yoba yinyegije ikozemo
ariko usa nkaho nubwo atanga uvuga ngo ni bibazo ubaza ni wemeza usa nkaho uri kuremeza yuko u Rwanda rusabo bana
oya navuze nti nimba koko leta y'u Burundi ifise ibyemezo ko abo bantu baba mu gihugu cy'u Rwanda nuko yengira nti leta y'u Burundi yoba yarihanganye kwanza kuba ibyari byagenze kuriya kadahengwe kari karanabonetse ngacangaruka kuri leta y'u Rwanda nkagira nti nimba koko abo bantu bari ngaho mu Rwanda kubera iki leta y'u Rwanda yemera abo yemera irindira leta y'u Burundi igafata ibihano aho kurunyika abo bantu igakunda urukundo rwinshi abo bantu romba nimba koko bari ngaho mu Rwanda igakunda urukundo rwinshi abo bantu kuruta abenegihugu bo mu Rwanda n'abenegihugu bo mu Burundi bahahirana niko mpora numva umengo mu byita mu Rwanda kuruta ukuntu abenegihugu bo mu Burundi n'abenegihugu bo mu Rwanda bafashanye navuga nti ingingo ntabandi babaza atari babene igihugu bato bato koko hanyuma rero nshimvuga nti nagomba kwibutsa u Rwanda ukuntu bobo abakoze ibyaha bya genocide n'uwinyegeje hehe n'uri mu gihugu cya hehe bamurondere maka icyo gihugu kimugarukanye kimurondere
urakoze ugira umunsi mwiza
uhanirwa mu Rwanda
ugira umunsi mwiza
Sawa
Ijwi rya Amerika wa Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafite na Melkiade ku indi murongo wa telefone Melkia ikaze ku Ijwi rya Amerika Bruce uratwumva Melkiade ntariho ariko Bruce uratwumva
Oui ndabumva
guherere Gabriel
nitwa Bruce Pascal
ikaze ku Ijwi rya Amerika
urakoze cyane
uherehe
muri Kigali mu Rwanda
nuko rero icyo uvuga ku ngingo ya leta y'u Burundi yo kugara imipaka ihana n'igihugu cy'u Rwanda
ego by'ukuri nk'umuturage w'u Rwanda ntabwo nshobora kwishimira ko igihugu cy'u Burundi gihita gifata umwanzuro wo kubacyafunga umupaka kitabanje kugirana ibiganiro ni
bandanya turiko turakumva
u Rwanda rwaje rwishyikajwe no guteza imbere bari bafitanye
bisura twumva neza Bruce uratwumva numva Bruce telefone y'itari kirumvikana reka twakire Ariel uratwumva
yenda bumva neza cyane
uherega Ariel
yemerewe mu Rwanda ahantu bita inyamata mu Bugesera
ituvuga kuri ino ngingo rero
nibine byatangajwe mbere y'uko banayifunga ubundi twatubitege nk'isani isaha baza kuyifunga imipaka ariko nyine ubu nyine niko babishatse ariko byanze bikunze hazabaho ingaruka hagati y'ibihugu bibiri kuko abaturage bose bagenderanira ngara bagerekana bafite mu Burundi abarundi nabo bakaza mu Rwanda ibintu byari bitangiye kuba byiza ariko bafunga ya Denis Kenze ubungubu ubuntu bwari butangiye kugaruka hagati y'abanyagihugu babiri abarundi n'abanyarwanda ariko urumva hanyuma kane gatotsi ubwo nyine turaza gutegereza turebe icyo abakuru b'ibihugu bazaganira ingendo bazafata natwe ni tubakurikiza
hama ugasanga igikwiye gukorwa n'icyari kuri wewe
ni ibiganiro hagati y'abanyagihugu kuko ari perezida wacu w'u Rwanda na perezida w'u Burundi bose bagomba kwicara ahantu hamwe bakabiganiraho bagakemura ikibazo kuko ntabwo byaba ari byiza hagati y'ibihugu bibiri
yego
niko nyenda
urakoze cyane ubwire umunsi mwiza
yego
twese na Yvan kwinjiye murongo wa telefone Yvan ikaze ku ijwi rya Amerika Yvan uri he ga Yvan
Burundi
icyo uvuga kuri ino ngingo rero
yego twebwe ingingo tubona ikwiye gufatwa hagati iyo mubano ndumubanyi ariko nk'amazi ashushe yabize cyane araguturira ariko inzira nziza ni uko ibiganiro byakomezwa tukaja mu nzira diplomasi kuko umubanyi niwo muryango niho umuntu arahura umuriro niho umuntu asaba amazi ariko utwo tunenge twaporo arakwiye kuza aratugabanya ako murongo neza
ntuhave kuko urumva ko u Rwanda rubihakana
urabihakana
u Rwanda rurabihakana
ariko mu bisi heze bari babyemeye mu gihe hari habaye bijya biganiro bari babyemeye ko bazobatanga
mbwa kandi baravuga ko n'igihe bihenze bagashika ku butaka bwabo babarungikira u Burundi bamaze kurunga abatari bake
ego none ni kuki ubu bacaba bihakana kandi imbere bari barazihemeye
ko ari bo bababitse bakabafasha
ego
oyi urahava ubarengera ku urahava ubabeshera ntibigezeho bemera ko ari bo bafasha canke babafise barabihakanye
mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse mu Rwanda aragira harabaye ibiganiro na Paul Yarajino harabaye ibiganiro baravugana ku migenderanire yacu urikunyumva
yego
ariko rero ibintu byagiye kuzamba mu nyuma kandi byari byatorewe inzira rero ikintu kihari nkamwebwe murashaka kumushika ahantu tudashika
uvuga usongora kugira twakira abandi
ego murashobora kuko mwakira abandi ku murongo benshi bahariya nyene bariyo murashobora kubabwira ati inzira irashe kariya diplomasi ibiganiro bikabandanya
urakoze ugira umunsi mwiza
namwe
ego twakire na Leopold yundi murongo wa telefone Leopold ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
uherere he Galeopo
ndi hano hafi yanyu ni hafi
ni he
muri Canada
muri Canada muyahe ntara ya Canada
Quebec
nuko rero intererano yawe
intererano yanje ubwa mbere na mbere nuko jewe mvuga ko iyi ngingo yafashwe ihuti huti burya kugira ngo ufate ingingo nk'iyi abari aba ingingo ya nyuma cyane ibintu byose bindi byananiranye reka duhewa nashaka n'akarorero kuri Congo RDC turaje muri iki gihe niyo yari ifise umubano mubi cyane na leta y'u Rwanda ariko Tshisekedi yaragerageje gushaka kugara imipaka ariko baramuhanura ngo ati nyabona banzu babe inyungu ya mbere ya ntabene igihugu we akimara aragabanywa ariko winjiye muri bya diplomasi nabyo narasomye itangazo rya Leta y'u Rwanda
avuga ko nababibabonye kuma radio sosiyete
ku mitangazamakuru yego
eh mitangazamakuru ivyo kandi ntabwo ari ivyo kuko nta gushobora gushaka gutangaza inkuru ngo n'ikintu nico ugomba gukimenyesha abo byega hanyuma hagafatwa ingingo ikindi naco iyo ngingo rero ntabwo jewe numva unaranzi kandi n'abarundi benshi bashigikiye kubera ko ingingo izogira ingaruka nyinshi cyane ku mpande zose ariko jewe ndavuga cyane cyane ku ruhande rw'abarundi nkubwire ndabwe nk'akarorero uyu munsi u Rwanda hari ukuntu ufise ibintu ama service menshi usanga abarundi bayakeneye kabere mu kuma service kwa muganga abarundi benshi baramaze bayivuza kwa muganga bashobora kuronka ubuvuzi bakaja kuburondera mu Rwanda uyu munsi hari abantu baje mu muganga ubugande abadandaza iki guca muri Tanzania bakora urugendo rurerure no kuzunguruka rero uradere izo conference hari hagati y'ibyo bihugu bibiri urasanga hariho ukwihuta gufata ingingo n'ukwihuta kwemeza amakuru abarundi bavuga ko abarundi bavuga ko babgarose ariko usanga rimwe na rimwe hari amakuru abatariyo ariyo mpamvu jewe ubwa mbere saba leta y'Uburundi kubaka iperereza ryayo ikareka gukorera ku marezo sosiyo ku itangazamakuru ikareka kuko iperereza urabye nibyo ryubatse igihugu ariko iperereza rikorera mu Burundi usanga kenshi basoma ibintu baca bajyana bavuga ngo nivyo ndabivuga kubera ko ndabifite ibimenyetso n'ivyemezo
ibimenyetso ni nk'ivyahe ntagusavye ngo bitange ubucutsana nk'ivyahe
reka ndabwe nk'akarorero hari abantu benshi tuba muzi neza umwuka w'umuzi neza umuzi neza umuzi kabisa neza ariko kumva ngo iperereza ryamufashe kandi rikemeza ngo yari mu migwana kubera iki kubera kumbure yagiye nko muri Kenya akavayo cyangwa yagiye nko mu Uganda akavayo yinjira mu Rwanda yasohoka atashe iperereza kacagemeza ko ari ibyo kubera gusa ngo yinjiriye mu Rwanda aje aturutse avuye mu Rwanda icyo cyonyine cyashobora gutuma abategetsi bahabwa ayo makuru bagaca bafata izo ngingo zikomeye nta wuzi reka ngo nk'akarorero mbwira ukuntu nimba abateye Burundi bateye baciye muri Congo ukaca kugana umupaka w'u Rwanda n'u Burundi ubwo ibyo bintu ni bigoye gutahura hanyuma ikindi muri ya bwicanyi bwabaye hari mu Burundi mu Gatumba ni ubwicanyi butavuzweho rumwe hagati ya leta y'u Burundi n'abariya bateye bo muri Ritabara leta barande yanditse itangazo ivuga ko iyo yishe abapolisi yagwanye n'abapolisi hari bamema yarashe abapolisi n'abasirikare hanyuma atari ko ntituzi impamvu baciye bavuga ko hari n'abanyagihugu bapfuye twibuka ko hari ibintu byinshi byagiye biraho muri kahise hariya muribuka ko abantu 39 biciwe ku ibarerezami hanyuma umwe mu babishe akaboneka yitwa Nzarabu araboneka mbere yanafatwa munyuma buri guhenge bamukuye mu mpemba yaravuze neza ko yatumwe n'iperereza kugira ngo barabe uburyo bubyegeka kuri Rwaza kugira amufate ibyo bintu rero
hama wewe muri make igikwiye gukogwa hagakwirwa ni gikiga leopo
nikuvuga ikintu gikwiye gukogwa ni uko leta y'u Burundi itonze irapfa gufatira ku makuru y'iperereza ndetse no kuvuga gufatira amakuru y'iperereza ku iperereza n'ibyo gize igihugu aho zikwiye guha formasiyo iperereza ryayo hanyuma kandi ikareka kuza barakorera ku bihuha bituma bafata izo ngingo zifatira amaboko imugongo abene igihugu kuko wumva uyu munsi mbega uyu wumva uyu munsi hugaba imbibe zo hasi sibyo nimba hugaba imbibe umuvumu yagiye umuto muto nazo ashobora kuja kwivuza mu Rwanda niyo akenera serivisi ariko ufite amahera niyo akenera serivisi azoca afata indege acaja mu Rwanda za serivisi ziwe zose azikoreye aziheze ariko muto muto urumva wenda zashikiye mu muto muto hari ibibazo bagiye kugira hari maze ibintu byava mu Rwanda kandi n'u Rwanda urumva nabwo nyine rurahombye kuko hariho abanyagihugu bo mu Rwanda nabo nyine baronka amaserivisi ibintu bimwe biva mu Burundi cyangwa bakanashorera mu Burundi abantu bose bakagira rero cyo kugwa nuko boganira bakabaza neza bati mbega ibyo bintu koko tubikore gute twumvikane gute kugira ngo abanyagihugu batoto bagumye bagwa mu mborera banafate na karoro kuri Kongo ubwayo ni kwera
iki kugira umunsi mwiza
gushika umunsi taruga mipaka Kongo taruga
kugira umunsi mwiza dopora ngaho muri Quebec
urakoze
yego JJ na uratwumva JJ tufite JJ ku murongo wa telefone sinzi ko ariko aratwumva JJ uratwumva Jeje ntatwumva reka tumve ko Martin we watwumva Martin we uratwumva
Eh ndabumva ntego cyane
Eh uherega Martin
Eh
uherere hehe
Hano muri Kongo muri Afrika ya Kongo
Mu rasezwa bwa Kongo ico uvuga rero ku ngingo y'u Burundi yo kugara umupaka ihana n'u Rwanda
Cyo mvuga ngo mupaka yatangiye gushikuzwa bwa Kigali kugira ngo bo niba ibihugu byose bidukikije bigufatiye imyanzuro ni ukuvuga ko uri umuntu mubi niyo nta hantu wajya kurahura umuriro bigaragara ko ari wowe mubi mu baturanyi bose reba muri Congo ntaho yajya kurahura reba mu Burundi reba muri Tanzania eda hasigaye irembo ni hamwe ni hariya mu Uganda ibiro byahabonye kubera isomo ku bantu bagize Inteko Ishinga Amategeko bakiga ikibazo bateza mu karere
urakoze ugira umunsi mwiza JJ na telefone yawe twumva tutumvikana neza yego Idrissa uratwumva
Hello Vanessa munyamakuru mwiwe neza.
Twara mutse turaza no kwirirwa hoderega ide.
Imbere rani Kigali mu Rwanda.
Babugaririye ku mipaka.
Yego. Bine nimugoro batwatunguye no kumva ko ibirundi basoze umupaka wabo. Kwebwe n'abanyarwanda byatubabaje cyane. Ni ukuvuga ngo Abarundi n'abavandimwe turasabana turashyigikira. Muri make n'abavandimwe baba tubana umunsi ku munsi n'abavandimwe dukunda biriya rero byabaye byatubabaje cyane urabona twebwe kwa abarundi n'abanyarwanda barasabana cyane kuba bafunze umupaka byatubabaje cyane bivuze ngo twebwe turasaba ko bafungura umupaka neza bagahahirana abarundi n'abanyarwanda kubera ngo ibintu barimo barapfa nta kintu nta shingiro bufite nta n'ibihamya bihari ni ukuvuga ngo njye ndisabira ko abarundi bakumva kutura abavandimwe ko ibintu bakeka ko atari nabyo ni ukuvuga ngo twebwe turabisabira ko twabana mu mahoro tugakundana uko byari bisanzwe tutitariye ku nyungu zimwe na zimwe z'abantu ni ukuvuga ngo twebwe abarundi turabakunda nta kibazo dufitanye nabo ni ukuvuga ngo tutadushaka ko twabaho mu rukundo bwacu hagati y'abanyarwanda n'abarundi twebwe byatubabaje cyane kwisabira ko iki kibazo kiri hagati yacu n'u Burundi cyavaho tukongera tukabara mu mahoro uko bisanzwe
nuko urakoze cyane ngira ngo ababwirwa barumva ubutumwa bahaye
yego
urakoze cyane twakire na Aster Shukrani Aster ikaze ku Jugi Amerika
ya murakoze cyane ku mikaze
mwirirehe gaje
ya meze neza urashima namwe murakomeye
turaho turashima uri he
ya ndi muri Afrika y'Epfo muri Cape Town
havugwa amakinga ya Cape Town
Cape Town ni utuye muri summertime ya harashushe cyane ariko ya
nuko rero icuvuga ku ngingo y'u Burundi yo kugara imipaka igihugu cy'u Burundi gihana n'u Rwanda
nibaza yuko ijya ngingo tuyihabye ni nziza kubera kuko ya turazi muri kashe yuko mu mezi yaheze cyangwa mu myaka iheze Uburundi bwari bwarugaye imipaka kubera impamvu runaka kubera ibibazo bamwe n'ibijyanye mu nyuma barabyumvikanaho ariko u Rwanda kubona rwakomeje rubika abantu twovuga badashaka amahoro ku gihugu cy'u Burundi nibaza yuko bitari bintu byiza kubera kuko niba muri EAC barubatse burya bumwe bwa EAC bari gutorera hamwe ibibazo byose biri mu bihugu gutyo rero u Rwanda ntirwari rukwiye kuguma rubika abantu badashaka amahoro mu Burundi.
Mhm.
Ya. Ari bazayi ku Burundi, Burundi abakoze ikintu cyiza ubwo Rwanda gusaba kwe kwisubira ku rukareka kuvinyika abansi b'u Burundi.
Rwanda tukibuka tukibusa ko rubihakana.
Ariko nibaza yuko kuvuga ko abihakana kandi nibaza iyo babakomye biruki wawo ababikoze ni iyo Rwanda ruba rwakunda u Burundi iyo iyo u Burundi buvuze ati nyamara hari abansi b'u Burundi baje hiyo baba babarondera kandi baba bafatwa ariko ya
urakoze rero umunsi mwiza rero aho muri Afrika y'Epfo.
Ya mwakoze na mwigihe cyiza ngo muri Amerika.
Urakoze cyane. Twakire na Aster Aster ikaze ku Jujuya Amerika.
Halo mwiriwe.
Mwiriwe mwiriwe uherega Aster.
Matabo jangu wada mu gisagara cha Bujumbura.
Eh.
Neza neza kiriri.
Aha numva uri haruguru cyane y'i Bujumbura. Gisagara urakibona gutya.
Ndakibona neza cyane.
Eh, aho ikiriri havugwa maki.
Aho ikiriri havugwa meza, havugwa ne meza mbona taki gasanzwe, meza sawa nyagwe ko arengana neza byose meza sawa.
Nuko rero icyo uvuga kuri no ngingo.
Icyo mvuga kuri ngingo. Burya ingingo mwe ni irinze fatwa. Kendi bata kwa bara kora kote tiara hansi. Ahuko wuhanu Rwanda. Ugatanga wabantu bagizwe nabi. Aburundi buvuga yuko ayo ntambamye hari. Kuko abategetsi hejuru y'ingingo ntibashikiye ishikira abantu bato bato. Basa umutuntu banano tuntu barimiranira muco abo bahanya bageni nyene bato bato. Leo twasabye ko Rwanda ngo kwikubita agashyo gatanga abo bantu hari imigende gasa nkuko yahora kandi bakagukomeza ibiganiro bakomeza ibiganiro kuko mujya kuganira abamo ibintu byinshi.
Hama abategetsi nabo batari kure yaho uherereye ukababwira iki?
Abategetsi twababwira yuko uko kwikubita agashyo kuko mbaga abategetsi b'u Burundi mbaga abategetsi b'u Rwanda
ab'u Rwanda b'u Burundi nabo
abu Burundi nabo mbo jabu nina kile cheno vuka kwa wadibenda hapa tingingo nija buju mugaba nina vuka teka nugaru kogu iwa anje awa yala tumia numu wanyi ya gahanura katuma nungu ya gahanura dafja amate kurenga
urakotu giru musi mizanga hiyo ikiriri Jean-Claude
ego murakotu chane ichono orangiri zako abategetsi b'u Burundi nge ndibaza n'ubwo baronde bakabwiye ati cyangwa se ikintu twazishikanye mu mpaka ndazibora imipaka barayugurutsa. Ni ukuvuga umuntu tuwe tuguma ku mavi kugira bigende neza abategetsi b'u Burundi nabo barabyumva barabyumva yuko ibyo ijya n'ingingo itoroshye wenda mvuga imipaka ko nk'ubu barabari bagwariye ino barabari bagwariye mu Rwanda ugusuye inyuma cyangwa ikibazo nabo barabyumva ko n'ababyeyi bazora nyine bobigira.
Urakoze ugire umunsi mwiza.
Naye murakoze cyane.
Yego, twakire na Innocent. Innocent ikaze ku Jujuya Amerika.
Komenta bumva.
Uherega Innocent.
Mu kigali cya Bujumbura mu Kayosha.
Tuvuga kuri no ngingo ari kuri munzu rusaku.
Kuri no ngingo icyo kugara imipaka icyo nabona n'icyari kwihutirwa ntibari kugara imipaka bari kuganira igituma bakavuga yuko icyo ba icyo bapfa uko ari impande zibe bakaganira ama bakabona gufata ingingo yo kugara imipaka ntibari kugara imipaka ihuti ihuti bari kuganira hakiri kare bijya nabyo bavuga ngo hariho abantu bapfuye mu Rwanda konona ino mu Burundi hari haciye impigwe zibiri icyo barariguye naho nyine cyose kubafise icyemezo yuko abo bishe abo bantu ko bapfuye mu gihugu cy'u Rwanda uko nabona rero buca hamwe bakicara bagatorera inyishu ikibazo kugira abanyagihugu bamwe bamwe ntibafatirwe ibihano tugumana imigenderanire hagati yacu.
Urakoze cyane.
Ego.
Kwa kile na Ejwe ni kundi mlongo wa telefone, Ejwe ni kaze kujugi Amerika. Ejwe ni uratukumva? Ejwe ni kaze kujugi Amerika? Ejwe ni numva tuteriko turumvikana, ariko turabandana tubahamagara. Ijwi rya Amerika rero Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko tugaruka ku ngingo yo kugara imipaka u Burundi buhana n'u Rwanda iyo ngingo muyivuga ku iki ni ku Ijwi rya Amerika ducishamo uturimbo hamace tugaruka kuri telefone Ubufura bwinshi kuri late night calls Ubufata ease I'm sick and tired of running up to the blue sky I'm sick and tired of wasting a good time Come, sit down Put your feet on my lap, yum yum I want you good, na na The way you speak to me, na 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 Let's go by the waters, make love I smoke a little bit, na na Put your knees up Karirimbo kari tuza ka Mike Kayihura mu gihugu cy'u Rwanda. Turafite na Stone kuri mirongo ya telefone Snowstone ikaze ku Ijwi rya Amerika. Ako kazina kawe kumenga ni special cyane. Nako bagutazira ariko. Ingingo y'u Burundi yo kubugara kw'imipaka.
Nzajya kwa hanga nzajyana
gikwiye gukorwa kikabicaye ku bwawe.
Uwe njyewe nkitega musaba nuko yahaguruka wakajya agerageza kugera kuri tere akareba situasiyo nyine ukuntu imeze, apana kumva ngo habaye iki ngo njyewe ngo ndafunga no. Akaba n'uburyo bw'ibiganiro n'abandi kubiriya ntabwo biba bishimishije muri diporomasi.
No, kurakoze rero, ubwira umunsi mwiza.
Ego, nawe murakoze.
Ego, twakira na Innocent kuri umurongo wa telefone. Innocent, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye Innocent?
Ubu mperereye mu Rwanda, mu ntara y'Iburasirazuba, ahitwa mu karere ka Rwamagana. Ego.
Mucumvuga rero kuri ino ngingo y'u Burundi.
Ingingo rero buri icyo nayivugaho twabibonye mu bitangazamakuru ndetse tubyumva no ku maradiyo, ariko ni ibintu byatubabaje nk'abaturage. Twebwe rubanda rugufi mu by'ukuri twari dukeneye ko abayobozi bacu bumvikana bakaganira ku bibazo bihari, ndetse noneho twebwe tukabona ibibazo byari bihari byakemutse, hanyuma tugakomeza tugahahirana nk'ibisanzwe. Mu by'ukuri ibi ngibi twanenga cyane Burundi, bitewe n'uko ibiganiro ntibyigeze bibaho mu buryo bweruye ngo wenda twumve ko ikibazo kiri ku Rwanda nyakuri. Ariko noneho kuba bahise bavuga ngo imipaka barayifunze, twebwe nk'abaturage twahahombeye cyane. Ubwo rero numvaga ko ari ibintu byatubabaje muri rusange.
Nuko rero ugire umunsi mwiza, urakoze ku byiyumviro byawe.
Yego, murakoze cyane.
Kutsase na Marcel kuri ndi murongo wa telefone. Marcel, ikaze ku ijwi rya Amerika. Bambwiye ko atari Marcel yagiye, ariko duse Jean-Jean. Bambwiye ikaze ku ijwi rya Amerika. Jambye, uwo watangwe kuvuga tutarana guha ijambo. Uwo watangwe kuvuga tutara guha ijambo, uherere banza turamutse. Icyo uvuga rero kuri iyo ngingo ko watangwe kuvuga tutara guha ijambo, nta na kimwe cyumvise. Iyo ngingo ukayivuga ku iki?
Sena ivuga ko nuko u Rwanda ngo kwemera ibyo perezida wacu ariko arababwira kubabugaye mupaka kandi ko bwanjye mbona hari hake, kuko iyo umuntu mutabanye neza uramwimita nawe akakumisi. Kuko burya bigasaba perezida wacu bavuga bigenda nabigati ibi ngibi ku kibazo bisaba cya bindira atacabizi yanjye gituma iperereza ry'u Burundi riba rihari. Yo ngandi kibazo cyari nerane yanjye yari.
Urakoze, ugire umunsi mwiza.
Ijwi
rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ikiganiro muri sanga cuno munsi, twabahaye ijambo kugira ngo mugire ico muvuze ku ino ngingo ya Leta y'u Burundi. Turakirana Jerome. Jerome, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Uherereye gajero?
Ndi muri Uganda, muri ahitwa Kigegwa mu ntara ya Chaka.
Icyo uvuga rero ku ngingo ya Leta y'u Burundi yo kugara imipaka u Burundi buhana n'u Rwanda?
Bisanzwe iyo ngingo iradi ikababaza abanyagihugu, kuko nko muri politiki hoho ibyo bintu tournamenta ntibizigera bihera. Icyo nsaba nk'amaleta yoce muri ibibazo by'abenegihugu batisunze ngo mudufitiye impunzi, ko narabonye Leta y'u Burundi ngisaba abari mu Rwanda ko bobabaha. Ibyo nabyo je nkaba nibaza ko ari ibintu bica mu mategeko mpuzamahanga yagejwe impunzi, nimba umuntu yaguhungiye ko ntucumutanga ku itegeko ry'uwo yahunze. Ikihari rero nimba ari igikomakomanye, nibuka ko nko mu mahistwari ya kera batwigisha yuko yari Rwanda Urundi, nta gihugu ku isi kigera kivugururi rumwe rusigisangira n'itsindi urede nk'ibihugu by'Uganda za Tanzania n'ibihugu z'abisindi minyisha ko wari umva ku isi igihugu gisangira rurimi n'ikindi mu bisanzwe rero ingingo niyo kubabaza bene gihugu b'u Rwanda bene gihugu bo mu Burundi je nko ku bwanje ntigeze inezera na gatoyi kuko mu bisanzwe kubari muri biro z'igihugu ntacyo bibatwara kuko bene gihugu bahahirana niyo bafite ikibazo muncha makera iki no sabare ta y'Burundi niba ari byo ifitanye gupfa n'uwo muhari wa regatabara yo ku ruhande rwayikwiye kuronda iyo regatabara bakicara hanyuma bagakemura ibibazo ariko ntibisobanura ngo ibibazo bagirana na regatabara ngo Rwanda ruce rubihanirwa ikindi nacyo kandi niba ari ikibazo kiri mu Burundi niba bavuze ngo hariho umutwe ufashwa n'u Burundi n'u Rwanda ntabwo cyagara imipaka ngo rukemuye cya kibazo ahubwo icyiza ni uko aya mareta yose yo kwicara hamwe nimba ari umutekano w'ibihugu bakawukemura ku ruhande rwabo mu nama za bose hagati ariko bitavuze ngo niba ngo iyi ntara ndetse n'iyo ntara ihanura bibe na Congo bagashaka kuvuga ngo abacumbitse mu Rwanda ngo nimufunge imipaka urumva bazokaba bafunze imipaka mu bisanzwe imipaka yugurugwa hagati y'u Rwanda n'u Burundi nk'abenegihugu b'i Burundi abo mu Rwanda byaratunezereje kuko igihugu cy'u Rwanda gifise imiryango mu Burundi u Burundi bufise imiryango mu Rwanda kubera ni bihugu bivuga ururimi rumwe nkuko nabihereye ku bwa mbere
urakoze ugira umunsi mwiza
murakoze namwe ijwi rya Amerika
twagiye na Patrice kuri murongo wa telefone kuri ijwi rya Amerika ikaje ku ijwi rya Amerika ari kuri mundu
ndabumva
uri mundu urashobora kwegera inyuma gato
ego una ndi bajama nani mvu
turakumva ariko wegera inyuma kugira ntukiruhishe cyane mu mazi
ego nariko
oya banza wegera inyuma kuko ntidushobora kumvikana n'iyo miziki n'abantu bari inyuma yawe
ero
egera inyuma yabo bantu kugira dusoye ku yawe
ego aha mumuranye mbaneze
ego ariko ntusubira impande yabo bantu bica bitugora
ego murakoze cyane
duga ku ijambo rero
hanyuma iki kibazo kabisa turiko turumva cyane kandi tumaze iminsi tukurikirana guhera ejo ni kibazo gikomeye u Burundi n'u Rwanda ni igihugu bibanyi ni igihugu bivukanye twamye du naho byadariracamo rimwe ariko tubonye ukuntu byari byasiye kugendana imigendane ikagenda neza abanyarwanda bakaza mu Burundi abarundi bagenda mu Rwanda atangorane n'imihari byari ibintu binezeye cyane kandi byari bihimbaye ariko njye niko ndaraba amakuru amwamwe ukaraba ibyo bavuga ku mbuga bamwe bagaryoherwa n'uko kuvamwo bamwe kugara imipaka abandi bakaryoherwa n'uko bugaye abanyarwanda bagasanga harimo abumenga biraneze ariko si byiza na gato muri make y'ikintu cyari gikenewe kwari byariganiro bakabanza bakaganira koko nimba uko babivuga kuko twebwe abanyagihugu bato bato ntabyo tumenya abo bavuga ati ntibaduhe bajya bagombye guhungabanya umutekano mu gusenya inzego mu 2015 bahungiyeyo nimba bariyo babatange kugira ngo abanyagihugu ntibagwe mu mporo ibi biri ko bikora ku banyagihugu bato bato none nk'umunyagihugu wo mu Kirundo yahora yagenda kwisumira mu ntunze cyangwa gushora utuntu mu mukaya muntu ndeye mu Rwanda ubuhibi gikunda ni kuvuga iyi ni ingingo ifatira abantu bato bato nyine mu kivunga igasangira kiri abahungabanya iyo nicyo mbona hanini hogwiza ibiganiro hanyuma abo bantu basabwa na leta y'u Burundi bakabatanga nimba ari bahari batahari naho bakavugisha ukuri ati ntabahari bakabyerekana n'ibyerekana ko atabihari
nicyo
mbona cyo bakiriza
yego twakiye na Desire ku ndi murongo wa telefone Desire ikaze ku jugi Amerika
yego murakoze
uherehe ga Desire
merereye i Bujumbura neza na neza mu Kinama
duga ku ijambo
hama ikintu je nanjye noshikiza ku bintu bijyanye n'icyo cyo kugara imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda urya hari ibintu kabisa kenshi ngo ibintu byo gukina n'abantu barabana mu maso mugabo kenshi naho ubucuti bwari bwagarutse hagati y'u Rwanda n'u Burundi naho abarundi bashobora kuba bari babyemeye babyishyizemo abanyarwanda birashika bakaba batari babyishyizemo biragaragara neza yuko ahubwo iyi ngingo ishobora kuba yari yatsinzwe cyane yuko baba barayifashe kugira iki ujyaje abaca umugani abarundi nibo bavuga neza yuko ajya ushaka amahoro ategura intambara aho kuba bateguye icyo bakabanza kuvuga imipaka nitugira neza na neza barahabe imvo nyamukuru y'igituma abarundi baguma bahekurwa ingorane ziziba ukumva hariho imishami ugushamirana hagati umwanya nuri ya rero ibyo ibyo ntaworeka kubyemeza yuko ari byiza kugira twongere turabe neza na neza yuko ibintu byose bira mu rongo iyo ngingo ntakibaye kabisa.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Ego watwese murakoze munyamakuru.
Twakire Steve. Steve ikaze ku ijwi rya Amerika. Steve yagiye. Emmanuel uratwumva? Uherere he?
Emerere Kigali mu Rwanda Kicukiro.
Icyuvuga kuri no ngingo ya leta y'u Burundi.
Yewe ikintu navuga buriya gihitewe n'ukuntu imipaka bayifunze kandi yatumaga abanyarwanda n'abarundi bahahirana kandi ibintu byabayo ntabwo biba byarabaye kuri rubanda rugufi ntabwo twebwe tuba tubifitemo uruhare kugira ngo imipaka iba yafungwa cyangwa ibihugu byato cyangwa uzarumwe n'ikindi kuko twebwe rubanda rugufi tubitikiriramo kandi ibi bintu biba bifitwe n'abayobozi bari hejuru kudusumbya kuko twebwe mbamba na tubigenderamo urumva ni ibintu iba ari politike ariko twebwe rubanda rugufi tuba tutazi uko iba yarakinwe navuga ko abayobozi batuba dukuriye bagakwiye kubiganiraho mu maguru make hakiri kare kugira ngo bwa buhahirane bwari buriho bukomeze bube buriho kuko turazi ko kuva na kera u Rwanda n'u Burundi byari igihugu kimwe nubwo haje kuzamo ibintu by'imipaka rero haje kugumaho ibintu by'ubutwarane nk'uko byahoze kuva na kera kuko ntabwo kuva Pierre Nkurunziza yafata ubutegetsi ntabwo u Rwanda n'u Burundi byavuga rumwe ngo igihugu n'ikintu kigirana amahoro mu gihe kimwe kumve ngo imyaka itatu itanu irashize amahoro ahari rero dukeneye ibihe byiza nk'ibyo ngibyo abayobozi bagakwiye kubitubwirana bigakorwa neza.
Urakoze guri umunsi mwiza.
Yego.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu minota umunani turaza kuba dusozereye ikiganiro cacu muri Isanga.
There is no other like my baby. So let me talk to you before bedtime. Yeah. Let me whisper something sweet, sweet, babe. I'm better, better, better when I'm close to you. I'm better, feeling better, yeah. Just when you judge, when you smile.
Akaririmbo ni Lose Control ka Deben na Medi. Turafise Aster ku yindi murongo wa telefone. Aster ikaze ku ijwi rya Amerika.
Turakurusha Medi.
Ego uherereye gase?
Ndi mu gisagara cya Goma neza na neza akakanya mandaze ku mupaka w'u Rwanda na Congo.
Mupaka w'u Rwanda na Congo. Uyu mupaka wo ruguru yingira ngo
izi zaba zamaze kugara kuko bugarisa n'icyenda zo za hano. Yego.
Nuko rero duga kwijamba ku by'umupaka w'u Burundi n'u Rwanda.
Bo icya mbere birababaje ku ruhande rumwe bivuze gushigikira ariko ku rundi ruhande ni ingingo nziza ku Barundi. Buriya u Rwanda sida ni ikibazo rufitanye n'abaturage mumbabarire nahandi gende umurundi umurundi ndavuga nk'umurundi ndavuga uko ndabibona nk'umuturage njyane uno munsi niwoba ufite umubanyi uzi ko amakononera sibi hari ikintu byo ntahimira perezida wa Kongo perezida wa Kongo agwiza amajama agwiza ibikorwa uno munsi sinibaza ko Uburundi koko sinibaza muri diplomasi Uburundi hari ibyo buhomba hari ibyo buhomba hari n'icyo kunguka ariko ku baturage ingaruka mbitaka kuri twebwe kwisoge gute nk'akarore kuri jewe inzira yayo gusigura hano igomba ishara ngo Burundi yari y'urwanda ibibazo bigobaho uretse ko ikiceri duga n'ishikariyo ihonda sindi n'izindi nta ntambara ingaruka guhurira mu nzira ariko aho rero ngomba nebwire aho ngomba nebwire na njya gushima ngo mavuge kuri kimwe kimwe mbere kuko negufu ibibazo bya diplomasi biba bikwiye kurangira muri diplomasi sinibaza ko ikibazo Uburundi bufitanye n'u Rwanda ko gishinzwe uburemere ikibazo ko bifitanye n'u Rwanda
hama muri make hagakwiga gukorwa iki kuri bwawe ga Aste
igikwiye gukorwa nk'aho n'abantu b'abagabo barize baratahura n'ibicare baganire ibyo bapfa babishyire hariya ku ruhande ariko kubyita kiguma yuguruye tubandanye akazi abadandaza abantu bato tubandanye dukora turonde bikitubeshaho ariko u Rwanda nabwo nimba rudashaka kumva rushyire mu bikorwa ibyo rusabwa ahubwo nasaba n'ibindi bihugu ko bibonye akarere ku Burundi
ugira umunsi mwiza ugira umunsi mwiza ugira umunsi mwiza ngo muri Congo ego twakire William na wanyuma twakira William ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze
uherere hega Willy
mbere hano muri Amerika
amaja
hano muri South Carolina
ijambo rero ni rwawe
ok murakoze anga ndavuga nk'umusesenguzi wa politike kukurikirana ibibazo bya politike byo muri ya bihugu ikibazo kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ni ikibazo navuga ko imyanzuro imwe n'imwe ifatwa batabanje gutekereza inyungu z'abanyagihugu bo hasi kubera ko ikibazo gihari ni ikibazo gituruka muri Congo kigahita kikinjira mu Burundi kikinjira no mu Rwanda mareba ko u Burundi buri muri Congo ku ruhande rwa Congo u Rwanda ruri muri Congo ku ruhande rwa M23 noneho urebye ni inyungu bose barimo baharanira ariko noneho ubu ngubu wareba ukabona ko u Rwanda kwavuga ruti abantu bari muri Congo barimo batubuza inyungu zacu reka natwe tubatere ubwoba navuga ko arimo gutera ubwoba turekure abantu batewe Burundi noneho Burundi bubone ko bwatewe hanyuma buvane abasirikare muri Congo ubundi nabwo bukavuga bati no twebwe dufite ikibazo ko u Rwanda mwe muduteze umutekano muke muribuka neza ko mu myaka ishize na n'u Burundi bwavugaga anyini u Rwanda rwavugaga ko u Burundi ari indiri ya FLN muribuka ko n'imipaka yagiye inafungwa ariko noneho turebe inyungu zihari zo gufunga imipaka n'inyungu zidahari zo gufunga imipaka ku ruhande rwanjye nk'umusesenguzi wa politiki mbona ko iya myanzuro Burundi bwafashe ntabwo ari imyanzuro ibereye ku munyagihugu wo hasi ariko ku butegetsi ku bategetsi bo nta kibazo bafite kuko nta kintu na kimwe bahomba ariko ku muturage wo hasi arahomba kubera ko hari abaturage batuye ku mupaka babyuka mu gitondo bakambuka mu Rwanda gupagasa bagata mu Burundi bagahira imiryango yabo ni nkacyo tumwe n'abanyarwanda babyuka bambuka umupaka bagaza mu Burundi bagahira imiryango yabo
udutunge utuburane kuko akanye karatujanye ariko tubemeye ko tuza kuguhamagara mu nyuma tukabandanya tuyaga urakoze cyane William
Okay, murakoze.
Yego, kuri micro yari Diane Nina hazo yakoze Nadia Taha hamwe na engineer Cornelius bari kumwe muhinga bw'ivyuma twemitwifurije rero kugira weekend nziza.